mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mwiko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva sankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose turi live kuri zitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu.com ikaze inshuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umunsi wa gatanu w'indwi iheze ba perezida b'Uburundi ariwe Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame barahuriye mu nama igira umunani y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu by'ibiyaga binini CIRGL mu Mpunyapfunyo. Iyo nama yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none, ni nayo ya mbere abaperezida b'ibyo bihugu bahuriyemo kuva imvururu zatewe na manda yindi y'umuhitsi Petero Nkurunziza zaduka mu 2015. Uko guhurira mu nama kwaje gukurikira yindi mibonano ibiri y'abategetsi mu bya gisirikare n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibyo bihugu n'andi makungu hayicizere itanga kukunagura imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda irimo igitotsi kuva mu 2015. Nimba igitanga kingana gute, nimba atacu naho ikibuze n'icahe, utwo tubazo twose turi mutwo tugiye guca ijya nino muri isanga y'uno munsi. Twabatumiriyemo Professeur Julien Nimubona, umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu za politiki, intwaro ku rwego mpuzamakungu no guteza imbere inzego mu Gifaransa, ni expert international en gouvernance et développement institutionnel. Ikaze professeur ayi Bujumbura muri Vyura.
Ego turi Vyura muri Bunanwe, hanyuma ndarakutana twakumvirizwa.
Twari twashimye kuza kuba turi kumwe n'uruhande rw'abakurikiranira hagati y'u Rwanda, ariko ku mwanya wa nyuma abari batwemere kuduha ikiganiro ntivyashobotse. Turaza rero guca ijya nino ivyo bibazo, tubaha ikaze nshuti bakunze imwe mwumva ijwi rya Amerika, tukanabasaba imbabazi kuko tutaza gushobora kubahamagara nk'uko vyahora ngo mbaze ibibazo ikiza ca virusi ya corona caratwomoye mu biro. Ubu ibiganiro vyacu vyose tubitegura mu mihana, vyumvikana ko kubahamagara bitacoroshe, ariko hakagira ubutumwa turonka kuri Facebook yacu aho twacishe kino kiganiro turaza kububa somera. Nuko rero tuduge ku ijambo Professeur Julien Nimubona, inama y'umunani y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu by'ibiyaga binini CIRGL iheruka kuba yari itabiriwe n'impande z'u Rwanda n'u Burundi. Kuba u Burundi bwaritabiriye iyo nama nyuma y'inshuro zitari nke icyo gihugu kititaba amanama, byari kuba ngombwa ko gihuriramo n'u Rwanda. Mwabihaye insiguriyahe mu bihisiguriyahe?
Ni byiza kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntabwo yakitaba inama nk'iyo. Muribuka neza yuko inama zazateguwe n'umukuru w'igihugu cya Congo zose atari yagombye kuzitaba, byerekana yuko ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari ibibazo nkoramutima. Ni byiza rero ko iyo nama yabaye u Burundi bugashikiriza ibibazo byabwo, hanyuma n'abandi bakuru b'ibihugu bakavuga uko babibona. Insiguro ya mbere ni uko rya shyirahamwe ryabiteguye ni ishyirahamwe ryagiyeho haciye imyaka ibihugu byo muri aka karere biri mu ntambara, hanyuma iryo shyirahamwe murazi ko rikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko mu kujyaho harimo n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika Union Africaine. Hanyuma kandi iryo shyirahamwe ririmo ibihugu bitandukanye byo muri aka karere buri bigize umuryango w'ibihugu byo hagati mu gihugu CEAC, hamwe n'umuryango w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika EAC. Muri ibyo bihugu byose harimo ibihugu bisanzwe bihanuwe cyane u Burundi, bicanditse n'u Burundi, byumvikane ko byahanuye bihagije u Burundi kugira ngo byitabe bimwe n'ibyo biganiro. Ikindi bigira kabiri umuntu yakomera ko ni uko ari u Rwanda cyangwa u Burundi byose bihomba muri iyi migenderanire itari myiza ibiriho, kuko kuva mu mwaka w'2015 gushika ubu izo mbibe zirugaye, abanyagihugu b'u Rwanda n'u Burundi bakigenderanira ngo bashorane ibintu nk'uko byahora hariho igihugu cyose gihomba mu by'ubutunzi. Hariho kandi iyo migenderano yatumye nk'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko EAC bifumbagira cyane kubera iyo migenderanire mibi yatumye ibihugu byo muri aka karere bica bicanamo ubushize nk'uko byari bisanzwe yavine biri mu bindi bibazo by'uguhiganirwa akanyarigabo ari mu butundi cyane mu bihe bya politiki. Integuro ya gatatu ni uko imigenderanire hagati y'ubumwe n'u Rwanda ibonwa n'amakungu, ibonwa n'ibihugu byo muri aka karere byose nk'intambara ikomeye cyane kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri aka karere muri rusange, amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi, kuko nk'uko mubizi ibyo bihugu koko birafise ibyo bipfa bitatangwe mu 2015 naho Burundi bwabuye gukomeza rwose ibyabaye mu 2015, ariko n'imigenderanire yaramiguye kuva ibihugu byikukira ibyabaye mu Rwanda 1999, ibyagera mu Burundi 2002, 2008, 2003, mu Rwanda 1994. Izo ngorane z'ingane zifatiye ku bya politiki ariko binywa amoko ni ibintu byagumye bitotse kaza cyane imigenderanire hagati y'ibyo bihugu, naho baheyaheya ugasanga bagira bati wowe ncungerera anandi bagucungerere bariya, hanyuma turadanye tubana uko. Ibyo byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'iby'u Burundi kandi badusangiye ubwoko. Ariko mu 2015 rero haje mu Burundi ibyiyumviro bikomeye bishingiye yuko umenga abansi bashingiye ku bwoko, umenga abansi bashingiye ku banyamahanga, birafatana hanyuma bituma imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda isubirwa cyane. Ni byiza rero kubona ibyo bihugu byagarutse ku ntumbero yahahora na kare y'uko naho tutamwumvikana byerekeye ingene mubona ibya politiki, ingene mubona iby'imigenderanire hagati y'amoko, yuko imigenderanire hagati y'amaleta yo ifatira ku bindi maze ku neza y'abanyagihugu baba muri ibyo bihugu.
Yego, hari ibitandukanye mugarutse ko mubona imuha inseguro y'iriya nama, ariko hariho n'abibaza bati n'iyindi ngendo canke u Burundi n'u Rwanda vyoba biri mu nzira yo kwiyunga, ahanini bigafatira kuri amatati yo mu 2015. Nubwo mudusiguriye ko u Burundi n'u Rwanda turavye amatati adafatiye muri 2015 gusa, abo nabo bibaza yuko ahubwo u Burundi n'u Rwanda rwaba buri mu nzira yo gusubira kunywana bukibagira ivyo vyagirizanya kuva mu 2015. Bobo muri baziki ku vyavugaga professeur
je dira ko vyumvikana kuko ufashe igihugu cy'u Rwanda inyungu zacu muri bimeze yuko igihugu cy'u Rwanda cyashyize imbere cyane iriterambere rifatiye guteza imbere ibintu by'ingenzi, guteza imbere ibintu by'amanama mpuzamakungu. Ibyo n'ibintu byahaye agateka cyane u Rwanda mu makungu, ibyo byose bigashingira yuko mu Rwanda hari ababa n'umutekano kuko nta banyamahanga boheza ngo bazane imitahe yabo cyangwa abantu ngo bahagire ayo manama akomeye aheza akaduza ubutunzi bw'u Rwanda mu gihe hari induru mu karere. Ku Burundi naho ni ikintu gikomeye cyane kuko ubwa mbere ho Burundi kuva buvuye matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kabwaki katwereka amakungu y'uko tubivuyemo injyane twahoramo byatanguye ibihumbi na cumi na gatanu yuko zaheze yuko rero tugiye twerekana yuko dukeneye amahoro n'umutekano kandi twabyinjiyemo ariko izo ngorane z'umutekano zihera nk'uko cya kibazo cy'amahoro n'umutekano mu Burundi cyo nyine usanga ifatiye ku bintu byinshi gifatiye kuri ya migendane hagati y'abanyagihugu b'Abarundi bo nyine zifatiye kandi ku bya politiki. Urabona aha mu Burundi kohereza ayo mirongo cumi na gatanu hariho impunzi nyinshi cyane zagiye muri aka karere na cyane cyane mu Rwanda. Hariho abo igihugu cy'u Burundi cyagize yuko bagombye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi baba mu Rwanda. Murumvise yuko muri iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye yuko abo bantu bubahabubaho Burundi kugira ngo bacire imanza. Ibyo byose biri mu bitera ikibazo byerekeye umutekano. Hanyuma ikindi ni ukongera ko gikomeye cyane ni ibibazo yuko aricyo gituma u Burundi n'u Rwanda biba bigerageza gushyira hamwe. Ni uko hari ikindi kibazo kiri mu Kongo gikomeye nacyo kandi kiraheza ibihugu bibiri bituma yuko u Rwanda n'u Burundi baza bikumvikana ku byabyo mbere yuko biheza bikaganira na Kongo. Ni ikibazo cyerekeye imiharirwano iri mu karere k'ubuseruko k'igihugu cya Kongo n'ibyerekeye idandaza ry'ubutaka butare buva mu gihugu cya Kongo. Ubwo budandaza usanga bwagiyemo amaleta amaleta akorana n'imirwano. Ibi byose birafatana ugasanga rero ni bimwe bagizanya mbere u Rwanda rwagize Burundi yuko wangu hari u Rwanda FDLR n'iyindi ishyigikiwe n'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma u Burundi nabwo hagenze u Rwanda yuko nabwo rushyigikiye iyindi mihari irwanya u Burundi ari zimwe za rede tabara n'iyindi mihari. Urumva rero yuko hagiyemo ikibazo cyo mu karere. Hanyuma bigatuma ibyo byose biba byinshi. Hanyuma nakubariye ibyerekeye ibihugu byo mu karere k'ubuseruko yagase bifatude utugorane tumwe twa politiki turi hagati ya Tanzania na Uganda, Tanzania na Kenya baniganira umugabo mu byerekeye bya politiki cyangwa mu byerekeye by'ubutunzi. Ndabyira umenga Tanzania kigomba kubyongera ko mu kwerekana yuko ishyigikiye Burundi gusumba ibindi, ukamenya Tanzania igomba gukamisha imbarane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Icyo kibazo muraziko cyataye ko amazi ari wa ugera watwara igihugu cya Tanzania mukapfa hamwe n'umukuru w'igihugu cya Uganda. Urumva ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda cyabaye ikibazo cy'akarere koko. Ari byiza rero yuko u Burundi n'u Rwanda bongera batwereka tubanze twicare hamwe twebwe dukure ibiturara hanyuma ibiraro akarere nabyo duheze tubitandukire mu nyuma. Ariko bituma ibibazo yuko habonanye byashikiranganje n'imigenderanire yacu, habonanye kandi mu byerekeye umutekano y'abakuru b'igisirikare n'igipolisi cyacu. Ibi byose bikorerwa bimwe mu mbisho bindi ku mugaragaro. Ariko biraboneka neza yuko ubu n'u Rwanda bafite inyungu bose kugira ngo basubire bagire imigenderanire myiza hagati yabyo kuko nkuko nari mvuze abanyagihugu b'ubu hasi izo njyane zibakora ko cyane urabye abantu ku mipaka ari muri za Cibitoke, za Kayanza, za Ngozi, Muyinga, Kirundo bari bafite imigenderanire n'ubudandaji ikomeye cyane n'abanyarwanda. Basanga rero barahombeye cyane, basanga inyungu ziri mu banyepolitiki sizo ziri mu banyagihugu.
Ego murabivuze gato muca ku masonga muti muragarutse kuri rya mubonano w'abashikiranganje b'imigenderanire y'u Burundi ku ruhande rw'u Burundi Albert Shingiro, ku ruhande rw'u Rwanda naho Vincent Biruta. Mwavuze ko ari ibyo mwibanga mu byo bavuganye mwibanga bivugwa binugwa nugwa harimo yuko nko Rwanda gogo goba gwarasavye Burundi ko butanga bamwe mu bo ico gihugu cemeza ko ari intera hamwe zuba ziri ku butaka bwa Burundi abatari batwakanavuga ko abo bantu bafise ubutunzi bwinshi mu Burundi hama ku ruhande bwa Burundi nabwo goba bwarasavye gutanga abagiriza guhika ubutegetsi bagizwe n'abasirikare ari mashamwe adakiranye inyungu za politiki amenyesha makuru ndetse no kugarama radio abamenyesha makuru bakorera mu Rwanda kuva mu 2015 ibyo bintu none ga professeur nimubona impande z'u Rwanda n'u Burundi zisaba byoba ari coroshe ko zibikora muri kino gihe muhejeje kutwereka yuko niyo migiranire hari byinshi iri nyuma byo mu karere
nivyo banaganiriye abashinganje barahanahanye apro ama dossier n'aya ma dossier byo birimo kabisa n'ibyo nka baritoye ariko n'ibibazo bikomeye cyane byo byose bwambe dufashe ku Burundi ariko basaba yuko bajya abantu bagombye guhitsa ubutegetsi cyangwa abarwanya ubutegetsi yaramara iyo cyanke ayo mashyirahamwe atavuga rumwe na leta ubwa mbere no kujya kuraba yuko haba hari amasezerano hagati y'ibyo bihugu yerekeye guhanahana abo bantu baba barwanya ubutegetsi ubwa kabiri no kuraba yuko bisaba biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu ajyanye no gukingira impunzi icyo urumva icyo kibazo kiragoye kandi icyo kibazo kigafatana n'ibibazo bya politiki byo hagati mu gihugu cy'u Burundi nakubariye ibyerekeye yuko mu Burundi ubuye imigambwe ikavuga rumwe na leta ata kibanza gifite gikomeye yagerageje kugifita ntiyorohewe ibi byose rero kandi bituma Burundi nabwo bukeneye yuko iyo ntambamyo haza kuko baguma bahura yuko ari ikibazo gikomeye ku mutekano kugira ngo tuzorane mu Burundi naburya abo bantu bufashije kugira ngo impunzi ziri muri aka karere zose zishobore gutaha urumva bijyanye na politiki y'u Burundi muri ayo politiki y'u Burundi icyo kibazo batanze u Rwanda kitafite itambaye mu nzira biragoye kubona amakungu y'uko umutekano n'amahoro byabonetse mu Burundi kuki ku Rwanda naho koko kuva kera hariho mbere n'amadosiye menshi nasiyonzi nerekanye abahinda ba nasiyonzi ntibagiye barerekana bagize amanda y'itara mu gihugu cya Congo berekana neza yuko hariho imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'abatwara u Burundi hejuru bari muri polisi cyangwa muri leta imigenderanire yabo n'imihari irwana yakoreshwa mu myaka iheze ubutegetsi bwa Congo kuri Kabila yabakoresha kugira ngo ishobore kurwanya u Rwanda kuko nabo babona yuko u Rwanda rwarinjiriye mu byabo iyo migenderanire rero ibyo yari ishingiye ku kwari uko iyo mihari irondera inzahabu n'ubundi butare igashora mu Burundi Burundi bugaheza bukabaha ibigwanisho ayo maraporo yabonetse ni ikibazo gikomeye cyane kandi atari ikibazo kiraba leta yonyine y'u Burundi kuko ushobora gusanga harimo abantu ku giti cyabo urumva rero bijya mu Burundi bituma ubutegetsi buhungabana ni ikibazo rero nkoramutima ku Burundi kigoye cyane aho niho hagaze ibibazo ariko ibyo bibazo nakubariye byamyeho kuva kera cyane ariko abakuru b'ibihugu barabirenge bakavuga bati ibyo ntibihambaye gusumba kugira imigenderanire myiza ashobora kwereka umuntu avuga ameneye inda ku rutoke yuko ari perezida Kayibanda perezida cyane cyane Habyarimana yumvikana n'icombero nabagaza bati ndabira aba bantu bo mu bwoko bwanje nawe ndakurabire abahaye bo bwoko bwawe igihambaye ni uko tubana neza urumva rero naho iby'amoko wajya muri politiki cyane cyane hagati y'amaleta hagati y'ibihugu usanga kenshi bishobora kurengerwa naho uburyo n'ukuri biriho biboneka cyane muri izo ngorane hagati y'u Rwanda n'u Burundi rero ibyo bibazo wabagije ibibazo bikora mutima ibibazo bikora
kwarongo ibihugu ariko cyane cyane n'ubazuma no mu bantu bamwe bamwe usanga bashigikiye intwaro bita Mafia usanga harimo abakuru b'iyo mihayirwana iyo hoye yagomba gutera u Rwanda cyangwa yagomba gutera u Burundi hanyuma bagiye murabona naho nyine ibibazo u Burundi bushyikiriza u Rwanda yuko hariho abantu batera u Burundi bakavuye mu Rwanda cyangwa basubira mu Rwanda ibyo biroroshye gutorera imico gusumba icyo kibazo ndabariye kimwe leta ya Congo kuko urumva n'amaposi ashobora gutuma Congo nayo ivuga iti u Rwanda u Burundi mwese murafise umwenda kuri ku gihugu cyacu
ko numva umenga ni ikibazo kigoye nk'uko muhejeje kubidusigurira ntawo kwibaza ati ubwo ga profesa aho bahari bwagire ku Rwanda n'u Burundi abantu bavuga yuko biri ko bija n'ukuri mu nzira yo kuganira hari icyo kibazo cya Congo hari icyo kibazo cinera hamwe hari icyo kibazo twagarutse ku cyo Burundi bwa ati turabahagi namwe mukora ibi ntawo kwibaza ati imbere nyabu na ivyo bintu byose gusaba ni byo byose hari hakwiye kubanza ko icyo kagisura kubacitse kuko twumva umenga ni ikibazo kiri ku rwego rwo hejuru cyane
ntabwo ni icyo kaciza wimirije vuba nuko mu migendere hagati y'ibihugu haraba intango mbere n'abandi bashikiranganje imigenderanire y'ibihugu by'ubuhuru n'u Rwanda ntibabonana baravuze bati ibindi ni intango ntoya ibibazo biracyari byinshi bizobanda biganirwa ko naho byotangura koko ku ido n'ido uzosanga hari intambwe imbere intambwe inyuma ntibyoroshe nkuko nakubariye hanyuma icyo nibagiye kubabariya ni uko erega u Burundi n'u Rwanda si ibihugu birebanda ni ibihugu biri mu mashyirahamwe y'aka karere mu mashyirahamwe ya Afurika amashyirahamwe mpuzamakungu ni ibihugu bivugana n'ibindi bihugu rutura ugasanga amahoro ari mu Burundi yerekeye amahoro kuri Congo iyo yerekeye amahoro kuri Congo naho Congo camagara ibihugu rutura bifite inyungu zikomeye cyane kuri ya byerekeye umutare n'agataka kuri Congo ashobora kubona n'uko ibihugu bibanyi byose byasa n'ibihugu byavuga ururimi rumwe mbere n'ururimi rw'abanyamahanga igifaransa naho mu Rwanda rwagiye ruregera icyongereza ariko ntaho deha uruhara ubufaransa bushobora kugira ku Burundi cyangwa ku Rwanda murabona tuvuge biciye muri rya shyirahamwe ry'abavuga igifaransa yes murabona no mu madagasikari murabona yuko bateguye ibihano u Burundi ni nk'akajisho u Rwanda rwakubitiye u Burundi yuko bagomba ubu bari bifuza ko imigenderanire isubira kuba mizima hanyuma y'andi amerika abo banyaburaya abo bose bari muri ibi bihugu byacu kandi badufasha mu by'iterambere kandi nabo badufasha mu byerekeye imigenderanire hari igihugu cy'ubushinwa byitwa data wanjye ngo gifasha u Burundi ariko wajya bashinwa neza kubara yuko amahera bayakura cyane cyane mu Rwanda kuko niho hari amabara menshi amaproje menshi n'amahoteli igihugu barubaka n'amaeroporo rero naho nyine bagira ati icyo duha ubu n'u Rwanda bakumvikana ubushinwa bworoka isoko niniya gusumba nicyo kimwe mu busiya ibyo bihugu byose murazi neza kuba dufite imigenderanire myiza hamwe n'u Rwanda hamwe nyine n'u Burundi murumva rero yuko naho abadutwara bibaza ngo bipfa kuri bo gusa bimwe by'ubuvuga ngo tundi turi ingenda twari kuki hajya ngo ni n'amajambo y'abatwara ariko urazi ku rubuga y'isi yose usanga harimo akayiro katwa n'ibihugu byo hanze kandi bikomeye bifite ijambo rikomeye kuri ayo mashyirahamwe yo mu karere hamwe no ku bihugu byonyine ubwabyo
Hanyuma ako kariro katswa ku mpande zose kakatswa n'ico mwise ivyo bihugu bindi byaba Bushinwa canke he usanga haba mu Rwanda haba mu Burundi uko bigenda kose bifise aho bihurira na kariro gashobora kwaka gushikaho Rwanda gushika kuco rushaka ku Burundi kuronka izo ntera hamwe kuronka ibindi bitandukanye Burundi nabwo bugashika kuronka ico bwifuza ku Rwanda kiduhe abo dushaka mu gutungane canke ivyo hari ico twokwita ngo amakunga suka kubirengera na cyane cyane kwaza mu kibazo c'impunzi abenshi muri abo barondegwa n'u Burundi n'impunzi iyo nimba bitazokunda ariko kuko iyo migenderanire rero ishobora kuzoguma gucyo gushika
so gora kuko ndabye ivyandikwa n'ibivuga cyane ku Burundi ni abandi bo mu cyano abanyarwanda uri cyane cyane ibihugu bifashanya n'ibyo bihugu amaze kubona neza yuko bagira bati u Rwanda n'u Burundi hatabaye imigenderanire myiza kandi tuzi neza yuko amahoro n'umutekano mu karere k'ubusaruko bwa Congo bizofata umwanya munini nta kazoshoboka muri aka karere kuko mubizi nka mu Burundi amatora aheze umugambo uri ku butegetsi ukibaza yuko ufise ubutegetsi bwose aya mahoro n'umutekano bizogorana mu gihe abo bahunze Burundi badatashe cyangwa baganire n'ubwo butegetsi bwo mu Burundi mu gihe aha mu karere k'ubuseruko ka Congo ata leta iri ikomeye kugira ngo ihuze ijye mu ihirwana kugira ngo ibandanye itera imbere murumva rero yuko iyo migenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi idateye imbere ngo ibe myiza ya mihari ari irwanye u Burundi ari irwanye u Rwanda ifatira muri ako karere katagiramo umutekano uhagije icyo gituma ibyo bihugu byose n'aya mashyirahamwe akaba ari mpuzamakungu bavuga bati ni ngombwa yuko hagati y'u Rwanda n'u Burundi iyo migenderanire iba myiza maze ibyo bibazo wambarije bikomeye cyane bitwara tuno mu Rwanda bigiye ku meza ku idonido hajya nta kidashoboka mfatiye ku kibazo cy'u Burundi gusa urabona igihe abanyepolitike baje Arusha ibibazo byari hagati yabo byasumba ibyo kuko byo byari ikintu cyerekeye kubaho cyangwa kutabaho no kuvuga by'ibinyabwoko murumva rero yuko n'ibyo bibazo mvuga by'abantu nk'u Burundi gusaba ku Rwanda si rimwe na kabiri ingene haba amasezerano hagati ya Habyarimana na Gaddafi Habyarimana ati niwe wewe wakatana ucungire izo nyenzi ziri mu Burundi uko bwabanza mu Rwanda kandi bigakomeye bakadoro agasaba u Rwanda ya Habyarimana ati nawe labyo mihari rero utu wahumbye mu Rwanda uwaducungire muribuka iyo migenderanire yahavuye ihagara ayo masezerano atanditse yahavuye ihagarara igihe 1988 perezida yatera u Burundi ivuye muri mu Rwanda niho u Burundi bwacu bwaciye bureka abanyarwanda baja muri FPR kurwana baciye ku mbibi z'u Burundi baraja muri Uganda mbere n'imuhutu n'imbuzu z'u Rwanda tuyishatata muri Tarakoteri ibi bihugu byacu birashobora kurengera ibyo bibazo na cyane cyane baretse kubishyiramo ibinababariye by'indyane zishimikiye ku moko kintu kibi cyane ku muntu arongoye igihugu kwishyiramo ibuka atwara igihugu atwara ubwoko kuko ubwa mbere ho igihugu birimo amoko yose kandi abayimoko yose iyo rero agira ati byari bikenewe ko tubana murumva rero yuko umuntu aba akeneye yuko abakuru b'ibihugu byacu barengera ubwo buntu kugira ngo barabone inyungu y'ibihugu by'ababibamo ifatiye cyane cyane ku mutekano n'amahoro.
Uko kurengera inyungu kuva ku bategetsi bo hejuru baba b'u Burundi canke abu Rwanda ga Professor Julien Nimbona hari uwovuga ati Burundi n'u Rwanda bwa buri ku murongo umwe ahandagarukana cyane cyane nk'ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze muri ya nama ya CIRGL igira umunani aho abatari bake bagarutse ku ico kinati uyo mutegetsi w'u Burundi yongeye kwagiriza u Rwanda ko ruri nyuma y'abatera u Burundi gutyo bigasa nk'uko abo babivuga bavuga ati uko ku Rwanda rwari ruhaye u Burundi ngo base nk'abegera imbere u Burundi rusa nk'ukwagwanse nk'ukwagwanse mu gukomeza rwagiriza rwagiriza u Rwanda ibyo bihugu bibiri musesangura mwamubona biri ku murongo umwe no kugira ubushake bumwe mu gutorera inyishu ibyo bibazo byose
ntibwanga mu kumenya ko u Burundi avuga gutyo mbere imbere yuko aguri ijambo ryo mu kirundo ryagiye u Rwanda yuko ari umubanyi yiyoboka yuko afite ingendo yayitse ku Burundi hari n'abaye umushikiranganji umwe w'imigenderanire yavuze yuko u Burundi bwifuza kugira imigenderanire myiza n'ibindi byo ku karere kandi rero mubiri ariko mu byumvirije umukuru w'igihugu cyacu araho mu kibazo kinone ibintu biguma bishika cyangwa se icyo gusa muri iyi nyinga giheze umukuru w'igihugu yavuze yuko ayo maraporo ya Nations Unies ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa Union Europeenne avuga ibintu by'imbonerakure avuga ibintu by'umutekano yuko hari abazi urumva rero hariho intambwe imbere hari intambwe isubira inyuma ibyo biratuma koko umuntu yibaza ati none hari gushaka gukwiye ku Burundi mu byerekeye ibyuko byo gutorera inyishu ikibazo cy'imigenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi njye nibaza yuko iby'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga twabifata nk'uko ari nk'ujya muntu agiye kuganira n'uwo batumvikana yama mu ntango ashyira hejuru cyane ibibazo bikomeye hanyuma uko baganira niko ikibazo cyose kigenda kiragabanura ingufu gushyika haboneka amasezerano uko niko bigenda mu gutorera inyishu amatati yakunda kuba hagati y'amaleta mbere hagati y'imigwi rwanda yose hama hariho mu ntango kwemeza cyane ibyo mupfa ibyo bita state combatif kugira ngo bukebuke uko igihugu kimwe kimwe cyose kirekurikina kiriya heza hakaba bumvikana urumva ifata umwanya muniniya nk'uko nakubariye imigendere hagati y'u Burundi n'u Rwanda irimo utuntu twinshi tw'ingorane ingorane zijyanye kuri ibyo nawe wariye byerekeye ibyiyumviro byerekeye imigenderanire hagati y'ubwoko byerekeye rero izi ngorane zaciye zijya mu karere zitatangwe cyane cyane mu 1993 1994 igihe impunzi zose z'u Burundi zahurira muri Congo zatanzere n'ahandi ugasanga zitanguye gusangira ibyo byiyumviro bifatiye ku njyane z'amoko agacajya mu bindi bintu rero byo kudandaza inzahabu kudandaza ishagataka biko muri Congo bigaca bitandukira abatwara ibihugu bigatandukira kudandaza cyange abarwanda bigenga ni byinshi cyane bisaba yuko koko abo badutwara bicara ibyo ni ibyo kimwe cyose bagenda baragisobanura icyo ntabwo rero ni uko igihe mu 1990 ingwano y'u Burundi n'u Rwanda yatera muri Congo ingwano yo muri Congo yacitangura nayo yari umwe mu butumwa baciye ava ku butegetsi hanyuma birahinduka u Rwanda ruratera muri Congo hanyuma Congo izana za Zimbabwe za Angola iki kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda si ikibazo cyoroshye ni ikibazo koko umwerenye hagati y'ama leta abiri ariko ni ikibazo kabisa gifite amashami muri aka karere nicyo gituma naba ari yuko kubera iyo migenderanire mibi ishyirahamwe rihuza ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika
East African Community ricumbagira cyane kubera izo njyane nicyo bituma ari ibihugu byo muri aka karere na cyane cyane hagati mu Burundi no mu Rwanda dukeneye kwesi kugira ngo izo njyane zihanze hanyuma ya migambi cyane cyane y'iterambere y'abanyagihugu b'ibyo bihugu ari bishimye ndetse imbere gusumba izo njyane usanga hanini imbere zikokezwa n'abantu bamwe bamwe bakanatwara leta usanga abantu bagiye mu bihugu gutunga biciye kuri izo njyane biciye kuri izo ngorano biciye kuri iryo dandazwa ry'ibintu tutanimbura ugasanga nibyo bitunze abadutwara.
Ego hari akantu mumaze kugaruka ko kabiri muvuga muti ikibazo cy'amoko gute muri no bibazo Burundi n'u Rwanda birimo ga professeur Julien Mubona
o ni kumva urazi bigenda n'agati Rwanda n'u Burundi nkuko abahinga benshi babyerekanye kuva mu iyo mitwe gihe habaye ingwano mu Rwanda n'ingwano ubutegetsi bushasha bwari kumuhirika intwaro ya cami harishwa abatutsi hanyuma abacitse ku icumu bahungira mu bihugu byo muri karere no mu Burundi. Mu Burundi bahejeje kumugandagura abakoloni ikibazo gishatse gitandukira abanyepolitiki njyane zavaye mu Rwanda yitona wavuye kurongora igihugu iyi myaka yose gushika 93 injyane zabaye kwari kumuragaba ibyashitse mu Rwanda ntibidushikire abana bagasanga batireka dukora ibintu byo mu Rwanda ibyo bintu nkakubye umuntu ahagiraga mu kirori iva mu Rwanda abarundi bakwibabyira bamwe mu kirori hanyuma cyane cyane 1994 babona FPR yafashe ubutegetsi mu Rwanda hanyuma abari ku butegetsi mu Rwanda mwazi yari ubwa butegetsi bw'abahutu abo abahungiye muri Congo bacangura n'abahutu nyine bavuye mu Burundi bahunze yitwa rya Metro Gadaye n'u Rwanda yaciye ikurikira ubwiraba ibyagiye birandikwa ibyagiye birerekanwa ku rubuga ni uko hagiye mbere n'ibyiyumviro bivuga yuko kubera Kagame mu Rwanda kubera ubwo yagarutse 1993 mu Burundi kubera Museveni muri Uganda yuko havutse icyo bita anti-rihima y'abatutsi ni ukuvuga igihugu gikennye cyane kirengeye ibindi bihugu gitwawe n'abantu b'ubwoko bumwe rero yuko abandi nabo ni ukuvuga ni bantu abahutu bariyitaye ko basa n'abantu b'abanyekongo n'abanyafurika bandi ibyo byarakomeje rwose mbere umuntu azabisoma mu binyamakuru byinshi abantu bavuga ikibazo ugasanga rero ibyo byatandukiye za ntambara babarira hagati y'imigwi yaciye iguhanira muri ako karere k'ubuseruko bwa Congo biratandukira Burundi n'u Rwanda kubera iyo miharino babarire yaheze igatera Burundi kongera igatera n'u Rwanda icyo kibazo kiri muri za bindi by'uganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda kandi biri muri ya madosiye abashyirankanjye bahanahaye uwagomba rero icyo kibazo nicyo nkuramutima gusumba kubatwara u Burundi gusumba bya bavuga bagombye gutemba kaduru ubutegetsi mbere niyo bagombye kuvuga bate abagombye gutemba kaduru ubutegetsi bagahita bahungira mu gihugu cy'u Rwanda hari muri ako kantu ubwiye ukaraba nk'amajambo yashyikirizwa kuva 2016 n'uwahunze utwaye u Burundi baragarutse cyane ku kibazo cya muri bagiye twaje tuva muri bagingwano yacu nticyari ikibazo cya manda ya gatatu cyari ikibazo cy'abantu bahora ku butegetsi bagomba kugaruka bashigikiwe rero na bene wabo mu Rwanda n'ako kantu karacariho karakomeye kandi ako rero nk'uko abahinga biga ibintu by'amatate hagati y'ibihugu cyangwa hagati y'imirwano burya biroroshe kumvikanisha imigwi cyangwa ibihugu bisa inyungu hari ukudonga amafaranga amatongo ari ibintu by'ubudandazwa ibyo biroroshe cyane kuko abantu barara inyungu zabo umwe wese arahonga ariko iyo harimo ako kantu kivyimbiro cy'ibyo byagiye guhonyana aho ni kibazo gikomeye cyane cy'umana kuba ariye bitse bijya byo kubonana n'ibyiza n'intango ariko ibibazo birakomeye ariko byamye n'ubwami bw'akarere bariye icyo gituma yabatwara ibihugu basaba kubyumva yuko basaba kubirengera bobo
umuntu rero ndabumva neza iki kibazo turi ko dufatira muri 2015 tukagera muri 2020 bamwe n'abandi bavuga bati Burundi bwa buri n'u Rwanda bya biri mu nzira yo gusubira kunywana hamba vuye kuba politike kirimo n'ikibazo cy'ubwoko
kirimo bwose icyo ye amajambo vuba n'abatwara bigera gusoma neza utanga ubushakashatsi muhinga nka batwebwe ntushobora gusoma neza icyo bagomba kuvuga baranyigiza utuntu ariko ugiye kuraba neza mbega ni kubera ko Burundi ushinikira cyane yuko u Rwanda rwanyegeje abo bantu bagombye guhindura ubutegetsi ni bande naho twe tuzi yuko abo bagombye guhindura ubutegetsi harimo abahutu n'abatutsi turazi neza yuko bagomba kuvuga yuko ari kubera Kagame ari umututsi ko ari cyo gituma banyegeye hariya kandi ari cyo gituma batagomba no kubatanga ariko nibukije yuko muri kahise umuperezida w'umuhutu yatuma abatutsi bahungiye muri icyo gihugu banyekera cyo kimwe n'igihe umuperezida w'umututsi yatuma abatutsi bahungiye muri icyo gihugu bamurabuzwa kugira ngo ntibatere ikibazo igihugu kibahanye kubera kuri imigenderanire hagati y'amaleta bifatiye kuri icyo cy'ubwoko gusa hari izindi nyungu zikomeye cyane zifatiye ku mutungo zifatiye ku iterambere n'ibindi
mudukundiye Professor Julien Nimona rero dukubitiza n'amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zacu aho twari twashoboye gushyira ko tuhava tugaruka kuri kino kiganiro hari abatungikiye amajwi hari abatungikiye utubazo mu batungikiye amajwi hariho uwitwa Masoro Selemani wo muri Malawi yagize ati
nyiriwe ku ijwi rya Amerika muravyo mubonano baba baravuganye perezida w'u Burundi n'u Rwanda mubona hari ikintu kizovamwo ko imipaka ishobora kugurugwa abantu bak kagira imigenderanire nk'iyo bari basanzwe bafite kuva kera
njyewe nibaza ko bishoboka uretse ibintu twagiye turabona muri iyi minsi aho abanyarwanda cyangwa abantu bazaba mu Rwanda bagirirwa nabi cyane mu Burundi n'ahandi abantu bafitanye imiryango bafitaniye ibintu byinshi batangiye hagati y'ibyo bihugu hariho ababyeyi bafite abana biga mu Rwanda bahungiye mu Rwanda nyine bafite imiryango basize mu Burundi bagumye baza bagenda basaba impapuro ku mipaka ariko ntibyari byoroshe ariko nibaza yuko uko hatanguye izo ziganiro hagati y'abarongoye Burundi buke buke imipaka izorengana hagiye amaleta atanguye kuganira birahetsa bigahera buke buke njyewe ndarimye naho nabonye ko ingorane Burundi gushikiriza u Rwanda n'izo Rwanda rushinze Burundi zigoye cyane ibibazo bishobora gutorera igishu igihe bokorewe bakicara bakaza baratosora kimwe ku kindi
uwitwa Yohani mu Burundi nawe yagize ati
mbega u Rwanda ko kunguka rugiraniye imigenderanire n'abatavuga rwe na leta cyangwa ko kunguka rugiraniye imigenderanire na leta kuko turavuga turabona ko hari agahombo ku bijyanye no guhanahana ibidandazwa aho abarundi bava mu Burundi bakajya mu Rwanda abanyarwanda nda bagashobora ibintu mu Burundi n'ibindi migambi batakuharangurira siwe rero mbaraga ugakora icyo kibazo yuko u Rwanda nimba rwunguka bakoranye n'abatavuga rumwe na leta nuko bokunguka bakoranye na leta murakoze ugira umutaga mwiza
kahise k'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndabamenyeshije yuko umukuru w'ibihugu cy'u Rwanda cyangwa abarongoye u Rwanda afite inyungu cyane cyane kuganira n'abarongoye u Burundi gusumba gushyigikira abahungiye mu Rwanda ibintu bizwi mu migenderanire hagati y'amaleta nicyo bita approche realiste des relations entre les états koko urashobora kubona igihe habonye abaye ingorane zikomeye cyane zimwe
bishobora gutuma ubutegetsi buhungabana ari muri igihugu cy'Ikiya bifatiye ku njyana z'amoko ariko muri rusange naberetse akarorero kuri Habyarimana naberetse akarorero kuri Bagaza sinakoze mbona Habyarimana aza kugendera u Burundi bagataje kugendera u Rwanda ndibuka neza yuko igihe hariko haba inama y'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika i Kigali hanyuma hakaba impapuro zakwiragijwe mu Rwanda zipfuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatugiyeho Gahuturemi n'abiwe babashikiranije baciye bahungira muri Tanzania ariko Gahuturemi n'abo bari kumwe basanze ubwoko na Habyarimana ibyo rero byo nabyo nemera yuko ngo umukuru w'igihugu iki yoja ku bintu by'ubwoko gushaho yoheza ntaganire n'iyindi leta igihe abona yuko ibyo biganiro bigendanye byiza yotuma ubutegetsi bwiwe budahungabana nabivuze nderekana yuko ubutegetsi bw'u Burundi butaganiye n'u Rwanda nta mutekano uzoboneka urama mu Burundi ni nacyo kimwe ku Rwanda ubonye yuko u Burundi bushobora kwarayo gushyigikira imihari irwanya u Rwanda urumva rero yuko agiriranire abo bango ibyo bihugu bashobora kubona yuko ku neza yabaho n'umutekano ku ntwaro zabo bashobora kurengera ibyo by'amoko cyangwa nta gushyigikira abarwanya ubutegetsi bwa buriya
ego uyu ndi nawe ari muri Afurika y'Epfo atashimye gutanga izina ryiwe yagize ati ko u Burundi busaba u Rwanda gutanga abaronderwa n'ubutungane niko kurondera imigenderanire myiza nyezina hagati y'ivyo bihugu canke hariho ikibacihishije kirimo ugusa nk'ukunaniza igihugu kimwe
mu byo mbona mu byo tuboje neza kuko abagombye ubutegetsi canke bagize imyigaragambyo mu 2015 biyamiriza ikiringo cya gatatu cya nyakwigira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza benshi barahungiye mu Rwanda icyo kibazo ni ikibazo hageze ibiganiro hagati ya leta ni ikibazo cyoroshye cyane hariho ibihugu bimwe bimwe mu mashyirahamwe usanga bafite amasezerano ajyanye no gutanga abantu b'inkozi z'ikibi cyane abantu baba barwanya ubutegetsi ndabakarorera igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cya demokarasi byatabanje biteye imbere ariko mwarabonye umukuru wacu Macron yanditse aha ikiganiro Jeune Afrique avuga ati ibintu by'umusoro avuga yuko inzego zo muri Cote d'Ivoire zohungabana ntidushobora kwemera kumuha ikibanza ngaha muri iki gihugu ibyo bica mu masezerano hagati ya leta bica mu kubahiriza ayo masezerano ariko muri aka karere nagomba kubona yuko iryo shyirahamwe ngo mpuzabihugu byaha muri aka karere CEGL hajya harimo amasezerano yagiye arashyirwa kuri kumwe bita amaporotokole usanga ajyanye n'ibi by'ukutiba ubutunzi bw'ibindi bihugu usanga bijyanye n'ibi by'ukutanyegeza inkozi z'ikibi cyangwa abarwanya amaleta ariko ayo masezerano urumva nk'ayandi ntiyubahirizwa kubera ibyo bihugu bitaba byizeranye ibyo bihugu bitaba bishyize hamwe murumva rero kugira ngo amasezerano yose ace hamwe ni uko abatwara ibihugu baba baganira abatwara ibihugu baba bemeye kuza bararabira ikintu kibazo cyose kimwe hamwe kugira ngo gitore inyishu nubu rero byemeraga yuko nicyo gituma inama zikomeye mu gihe bagomba kwicara hamwe njye ntacyo mbona kitotore inyishu muri ibyo ni uko u Burundi naho nagira ikibazo gikomeye kuko ntabwo ari uko usanga kirimo abarongoye leta n'abatarongoye leta cyangwa kirimo leta cyangwa n'ikirimo leta gusa kirimo abategetsi gusa icyo kibazo cyerekeye by'imigwi FDLR n'iyindi yarwanya ikirwanya u Rwanda bifatanyije n'ibyo byo kudanaza ibintu by'ubutare bwa Congo ibyo byose urumva ni ibibazo bikomeye cyane ariko ibibazo yuko biganiwe ko ubwa mbere bafatanyije na Congo icyo kibazo cy'imigwi irwana nukwila ibizu utatu utare birashobora gutora inyishu hanyuma maze arasigariza hagati y'Uburundi n'u Rwanda ibyo nabyo bica muri amasezerano akora
yego turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro ariko mu nkundire nsoma ubutumwa bwa nyuma mbere ko dusgisozera nkwitwa Jean Ponce Habimana yavuze ngo ni byiza kuba ariko baragerageza kunagura imigenderanire ariko ndafise akabazo none mubona iyo migenderanire izoshoboka mu gihe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakiri mu gihugu cy'u Rwanda akabaza akagarutse ko ariko nibaza ko abanshi nabo nyine baracakibaza ni ukubimura bakagenda ni ugukora iki ni ukuganira bakiriyo Professeur Julien Nimubona
ibibazo bibiri muri icyo kibazo abahungiye mu Rwanda hariho abanyepolitiki nk'uko bari mu bindi bihugu mbere bya Buraya n'ahandi bobo bavuga ibibazo bya politiki bavuga basaba kuganira na Leta y'u Burundi kugira ngo baronge ikibanza bakwiye karahurya gihugu ibyo muri abyuka ibiganiro bya Yarusha mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ariko babigaruka ko n'ishyamwe mpuzamakungu nico muri rya raporo yashyikirijwe n'umuyobozi mukuru aha inama ndagenzwa y'ibihugu bya Nations Unies yanditse ko yuko ata biganiro biri hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe yuko ata mahoro n'umutekano babona muri iki gihugu je nshurongera ko no muri aka karere ko bica bigora abo bahunze babonye politike bahunze kubera ibya politike ibyiyumviro bya politike abo uye muri aziko baheza bagakingwa n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye impunzi maze rero izo mpunzi zikagira nazo ibizigenga hari ibyo zitemerewe gukora hari ibyo zemerewe gukora ibyo nacyo isa n'ikibazo cya mbere cyangwa ikibazo kigira kabiri icyerekeye abagirizwa kuba bagombye gutembagaza ubutegetsi ibyo nabyo ikibazo na jeno na kuba ariko nushyira ku masezerano bita protocol d'extradition ayo masezerano nayo kuraba ingene ashyirwa mu ngiro ari uko ibyo bihugu byicaye byizigiraniye kuko mu gihe cyose batazoba bashobora kwicarana no kurindira yuko abo bagwaye ibyo bihugu ahubwo bazokoreshwa n'ayo mareta kugira ngo babane batera umutekano muke muri ako karere no ku mareta yo nyine ibyo ari byo byose ntibifasha abarongoye u Rwanda ntibifasha abarongoye u Burundi mu gihe igihugu kigomba gukoresha iyo migwi kugira ngo gitere ikindi kuko n'ikindi nicyo kigitera kaba intambara iyo rero intambara itanguye ntawe umenyera uyitsinda
hari rero n'uwitwa uwo zahaye niyo nawe ngo harabura iki none ngo abaperezida bagenderanire hagati y'ibihugu byombi ni ukuvuga perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahura amaso mu yandi imbona nk'ubone na perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku bwanyu murasesangura mukabona ni igishoboka muri kahise muri kazoza kavuba nimba ari igishoboka muri kazoza kavuba ibintu bitegereza kubanza kuva mu nzira n'ibyahiga Professeur Julien Nimubona
nibyo bapfa hanyuma ndiko ndaba imigenderanire muri aka karere hari CPGL cyangwa iby'ibihugu by'userukoigihe cyose atamigambi ibyo bihugu bisangiye igihe cyose abarongoye ibihugu batabonana kenshi muri icyo gihe amashyirahamwe arahagarara kandi iyo iyo migenderanire itabaye n'abanyagihugu birabafata kuko urumva ni kwa kuntu kwinubana ku mipaka kwa kwinubana mu nzego rero nta kindi gishoboka atari uko abo bakuru b'ibihugu babonana nk'imigenderanire imaze iminsi kuva umwaka w'2006 gushika ubu hagati ya Congo tuvuge n'u Rwanda yari imigenderanire idashoboka ariko hapfuye guhinduka ubutegetsi muri Congo Tshisekedi aja ku butegetsi mwarabonye yuko na Perezida Kagame yaciye aja i Kinshasa naho abakongomani batangaye ariko nuko bigenda hanyuma imigenderanire idaheza kuba myiza mwarabonye yuko byagiyemo n'abakuru b'ibihugu bya Angola bya Congo kugira ngo
Ego hamadu sozeraga Professor Julien Nimubona ikwiye gukogwa vuba bwangu ku ruhande rw'u Rwanda vuba bwangu ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo ino migenderanire iri kuravugwa na bamwe n'abandi bati u Rwanda n'u Burundi bwabwiye gusura kunyurana n'iki utwo tubazo tuhava aho hasigare ikintu gifadika hamwe hari akabaza hasigare bavuga bati u Burundi n'u Rwanda byongeye kunyurana ni giki cokogwa nuwahe muti wo vugutwa ku mpande zose
umutini nada nuko nuko yashikanganje babikoze ku izina rya leta baserukira bagashikirizanya ibibazo ibihugu cyose gifite gishikirizwa nuko boleta bakabonana bikenewe bagasaba uwaje hagati abumvikanisha kuko iyo ibiganiro bitanguye hagati y'amaleta hakaba hariho harimo umuntu bahurije ko ashobora kubafasha kubitorera inyishu ibyo bibazo biyanyuka guturira inyishu na cyane cyane mbere na ya mitima ihuha yo kwinubana iyahedi ikabandika igacureha maze buke buke ibyo bihugu bigatera arije imbere
uko professeur Julien Mubona twibutse ko muri umwigisha muri za kaminuza mukaba n'umuhinga mu vya politique intwaro ku rwego mpuzamakungu no guteza imbere inzego expert international en gouvernance et développement institutionnel mu Gifaransa twashimiye cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kubikora ko nkuko twabwize uno munsi muze mutwitabe
Bebo murakoze cyane n'ukundi
Eh gabanze dushimye ni mwebwe nshuti bakunze ibijo rya Amerika kamwe ko mudutega amatwi muri ganino kino kiganiro mwagitegure mu ngira mu gishikiza na Joy Diane na Hazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kuranirwa mu byo muri mu byose naho utaha